ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu ya Radio Ijwi rya Amerika no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya Radio Inshuti ya Bose. Mwiriho neza nshuti mwese, muduteze amatwi, ni Edirwe mubasuza kandi bayikaze mu makuru yacu yakakanya. Perezida wa Chadi Idriss Deby Itno yitabye Imana azize ibikomere yarasiwe ku rugamba n'inyeshyamba mu majyaruguru y'igihugu.
Nari nzi akunda urugamba kandi akunda kujya ku rugamba no kurwana n'abasirikare be akabafasha, ariko kuvuga ko yaguye ku rugamba byo ntibyantunguye, kuko mu rugamba nyine abantu bararwana. Ni ibintu akunda rero, mu mateka ye akenshi yajyaga ku rugamba akajyana n'ingabo aherukayo mu kurwanya Boko Haram.
Uwo ni Jean Damascene Hakuzimana, ni umunyarwanda wamaze igihe akorera mu gihugu cya Chad. Umuryango w'abanyamakuru batagira imipaka, Reporters Without Borders, washyize Uburundi ku mwanya w'147 ku bihugu 180 ku rutonde rushya rwerekana uko ibihugu byubahirije uburenganzira bw'itangazamakuru. Naho abantu barenga 40,000 bakuwe mu byabo n'ibitero byagabwe mu mujyi wa Palma majyaruguru ya Mozambique. Izo nkuru n'izindi ni mu kanya, nimujye kure. Amakuru yacu reka tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Perezida wa Chadi Idriss Deby Itno yitabye Imana azize ibikomere yarasiwe ku rugamba n'inyeshyamba mu majyaruguru y'igihugu. Ni inkuru twateguriwe na Thomas Kamilindi.
Abaturage ba Chad bamenye urupfu rw'umukuru w'igihugu cyabo babibwiwe na televiziyo ya leta. Umuvugizi wa gisirikari General Azem Aguna niwe wasomye itangazo rivuga ko President Idriss Deby yashizemo umwuka arwanira ubusugire bw'igihugu cye ku rugamba. Idriss Deby wari ufite imyaka 68 y'amavuko yarasiwe mu mirwano n'inyeshyamba z'umutwe witwa Front pour l'alternance et la concorde au Tchad mu majyaruguru y'igihugu. Apfuye yarakimara gutorerwa manda ya gatandatu nayo y'imyaka 6. Yaramaze imyaka 30 ku butegetsi. Umuvugizi w'igisirikare cya Chad yatangaje ko itegeko nshinga n'inteko ishinga amategeko bisheshwe, kandi ko ingabo z'igihugu zishyizeho inteko y'abasirikare bo hejuru izayobora igihugu mu gihe cy'inzibacyuho cy'amezi 18. Iyi nteko ikuriwe n'umwe mu bahungu ba Idriss Deby, General Mahamat Deby Itno w'imyaka 37 y'amavuko.
Abantu barenga 40,000 bakuwe mu byabo n'ibitero byagabwe mu mujyi wa Palma majyaruguru ya Mozambique. Oriane Tangishaka aratubwira ibindi kuri iyi nkuru.
Abo bateshejwe ingo zabo n'igitero cyakozwe mu kigwati cya Palma mu buraruko bushyira ubuseruko bwa Mozambique barakeneye imfashanyo y'imfungurwa yihuta. Inyuma y'indwi zine habaye igitero cy'abagwanyi b'intagondwa muri Palma cyamaze ikiringo cy'iminsi 5, ibyahononekariye biracyatohozwa. Amashirahamwe ajejwe gutabara imbabare habandanya kugerageza gufasha abantu 200,000 gusubira mu buzima busanzwe. Naho ibitero byahagaze, ikigwati cya Palma kibandanya kwibonekeza ko kidatekanye. Ikinyamakuru Cabo Ligabo gikurikiranira hafi ibiba muri ako karere gitangaza ko abagwanyi bagifise uburyo bwo kubandanya bagira ibitero mu kanya gatoyi bagaca bahunga. Imiryango 200,000 irabandanya guhunga mu gihe kandi isaba guhungishwa n'indege. ONU itangaza ko abantu bashika 70,000 bamaze guteshwa ingo zabo, abantu 2,600 nabo bamaze kwicwa nabo bagwanya b'intagondwa. Igisirikare cya Mozambique gitangaza ko kimaze kwica abagwanya 36. Cyamenyesheje kandi ko mubishwe harimo umukuru wabo bagwanyi azwi ku izina rya Ayub yishwe mu gitero igisirikare cyakoze ku musigiti mukuru w'icyo gisagara aho abo bagwanyi bari binyegeje.
Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Burusiya John Sullivan azagaruka muri iyi minsi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kungurana inama na guverinoma ye ku makimbirane ari hagati y'ibihugu byombi. Ni inkuru nanone yakurikiranywe na mugenzi wacu Thomas Kamilinde.
Mu cyumweru gishize Leta y'Uburusiya yagiriye inama Ambasaderi Sullivan gukurikiza urugero rwa mugenzi we w'Uburusiya i Washington Anatoli Antonov wahamagajwe na guverinoma ye mu kwezi gushize. Ibi byose byatangiye President Joe Biden amaze kuvuga mu itangazamakuru ko mugenzi we w'Uburusiya Vladimir Putin ari umwicanyi. Moscow ntiravuga igihe Ambassador Antonov azagarukira i Washington. Ku wa kane w'icyumweru gishize kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafatiye Uburusiya ibihano bishya birimo kwirukana abadiplomate 10 kubera uruhare rw'Uburusiya rwo kwivanga mu matora y'Abanyamerika yo mu mwaka ushize. Uburusiya nabwo bwahise bwirukana abadiplomate 10 ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu itangazo yashyize ahagaragara, Ambasaderi Sullivan avuga ko yizeye ko azasubira mu kazi ke i Moscow mu minsi mike mbere y'inama y'abakuru b'ibihugu byombi. Perezida Biden niwe watanze igitekerezo cy'inama kugira ngo impande zombi zigabanye amahane. Uburusiya bwashubije ko bugiye kubyigaho neza.
Arakoze Thomas Kamilindi na Oriani Tangishaka batugejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Mukanya turagaruka mu makuru arambuye. Perezida wa Chad Idriss Deby Itno yitabye Imana azize ibikomere. Yarasiwe ku rugamba n'inyeshyamba majyaruguru y'igihugu. Ibi byemejwe kuri uyu wa kabiri n'umuvugizi w'ingabo z'igihugu. Apfuye yari akimara gutorerwa manda ya gatandatu. Yari amaze imyaka 30 ku butegetsi. Jean Damascene Hakuzimana ni umunyamakuru w'umunyarwanda wakoreye ishami ry'umuryango w'abibumbye muri Chad, ubu akaba yiga muri kaminuza ya New Hampshire hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuri we, kuba Perezida Deby yishwe arasiwe ku rugamba ntibitangaje kuko yajyaga kenshi ku rugamba.
Nabibonye mbyutse mu gitondo natunguwe kuko nari nzi ko akunda urugamba kandi akunda kujya ku rugamba no kurwana n'abasirikare be akabafasha, ariko kuvuga ko yaguye ku rugamba byo ntibyantunguye kuko mu rugamba nyine abantu bararwana. Ni ibintu akunda rero mu mateka ye, akenshi yajyaga ku rugamba akajyana n'ingabo aheruka yo mu kurwanya Boko Haram. Hari igihe nabwo yagiye kurwanya inyeshyamba nabwo atwaye indege. Ni ibintu yakundaga mu by'ukuri kuba yagwa mu rugamba rero nk'umusirikare wabigize umwuga nk'uko yakundaga kubyivugira. Ntabwo byantangaje.
Nk'umuntu wabaye muri kiriya gihugu rero, urabona haza gukurikiraho iki, cyane cyane ko igisirikare gisa nkaho cyamaze gufata ubutegetsi kandi ni igihugu n'ubusanzwe cyasaga nkaho kiri mu ntambara n'inyeshya?
Biragoye kuba wavuga ikizakurikiraho kuko igisirikare cyafashe igihugu nk'uko ubivuze. Muhungu we wari ushinzwe abamurinda niwe wafashe ubuyobozi bw'inama y'igisirikare igiye gukora inzibacyuho. N'abarobere cyangwa abo barwanaga nabo baruzuye barahari, abo bavaga mu majyaruguru yari yagiye kurwana nabo kandi ntago bari kure cyane y'umurwa mukuru. Uribaza rero uti niki kiri bukurikireho, ukumva biragoye kuba wabisobanura. Ni igihugu kiri hagati y'ibihugu biri mu ntambara. Dufite Libya mu majyaruguru, dufite Sudani hirya, dufite Niger, harimo ibyihebe byinshi cyane, hari Nigeria nayo ifite Boko Haram, hari Central African Republic nayo irimo intambara. Biragoye ko wamenya ikiri gukurikiraho. Gusa ndatekereza ko ibihugu bikomeye nk'Ubufaransa bifite uruhare runini cyane mu miyoborere ya kiriya gihugu, biri butekereze cyangwa biri bugire uruhare runini cyane mu kugena ikiri bukurikiraho cyangwa mu gufasha abantu abatuye Chad cyangwa abanye-Chad gutegura ikiri bukurikire urupfu rwa Idriss Deby Itno.
Uvuze ko ari igihugu cyari gikikijwe n'ibihugu ahanini birangwamo umutekano muke, ariko se nacyo ubwacyo ntago ari igihugu umuntu yavuga ko cyari mu mahoro ukurikije ibitero by'inyeshyamba bimaze iminsi biba. Ese izi nyeshyamba ni nyeshyamba nyabaki, zirashaka kugira kuki, ibikorwa byazo byatangiye ryari?
Izi nyeshyamba ziratandukanye, ziri mu buryo butandukanye, ariko usanga zimwe zigendana n'agace runaka k'amoko. Barakariye abayisilamu bari ku butegetsi, bamwe ari abakristu, barakariye ubwoko buri ku butegetsi bwa Deby bwitwa Bazagawa, ariko ziri mu bice bitandukanye. Icyo zikeneye rero nazo ni ubutegetsi zarwaniraga. Abenshi usanga baranabanye nayo bararwanye bagashwana nyuma. Icyo bakeneye ni ubutegetsi mu by'ukuri. Ariko uretse n'inyeshyamba, hari n'abaturage nabo ubwabo batishimiye imiyoborere y'igihugu kubera ubukene burangwa muri iki gihugu ndetse na za ruswa. Ibyo byose ni ingorane ku buyobozi yabo ubwe bumaze gupfa ndetse n'ubuzamukurikira bw'uwo muhungu we ugiye kuyobora ya mu mezi runaka.
Nka Idriss Deby wari ukomeye muri icyo gihugu noneho ashyizeho umuhungu we, ibyo ngibyo ahubwo ntibigiye gutiza umurindi abo bashakaga guhindura ubutegetsi bavuga ko ibyabaye bisa nkaho ari ubutegetsi bugumye mu muryango.
Icyo cyo rwose ntago gishidikanywaho kuko niba se wari umusirikare nawe utoroshye byaramugoye kurwana n'izi nyeshyamba kandi zirari koko nk'uko wabivuze, umuhungu we akaba afashe ubutegetsi n'abasirikare biragaragara ko ejo cyangwa ejo bundi ataraho bavuga ngo intambara irarangiye cyangwa iri burari irangiye, ahubwo bishobora kuba bibi kurushaho kuko izo nyeshyamba zirahari zira mu nkengero, hari Boko Haram mu gice cyo hino hano ku kiyaga cya Lake Chad, ibyo byose n'izindi nyeshyamba ziri mu bice bitandukanye kuva za Sudan, ibyo byose bishobora gutuma ibintu biba bibi kurushaho ngenekereje uko ndi kubireba.
Hanyuma se uruhare rw'ibihugu bituranye na Chadi rwo rwifashe gute, dore ko hari igihe Chad yigeze no guhagarika umubano na Sudani iyishinja ko yari ishyigikiye inyeshyamba zashakaga guhirika ubutegetsi bwa Idriss Deby, hanyuma hakazamo nanone na zira nyeshyamba zituruka muri za Libya.
Biroroshye cyane ko wahita ubihuza kubera ko Idriss Deby mu bigwi bye harimo kuba yaratsinze ingabo za Libya inshuro nyinshi cyane, hanyuma aza gucudikana Gaddafi, ariko nyuma yaho Gaddafi apfiriye Libya yabaye igihugu wavuga kitari ku murongo kirimo inyeshyamba nyinshi cyane. Biroroshye cyane ko inyeshyamba zirwanira muri Libya zihuza n'iziri ku mupaka, cyane ko n'izi ngizi zamanukaga ziva ku mupaka wa Libya, biroroshye cyane ko bihuza bakagira icyo wakwita nka safe territory cyangwa bakagira aho bakontroling. Hanyuma Sudani nayo nk'uko wari ubivuze nayo yigeze kuba icumbi ry'inyeshyamba zitari nkeya, ntekereza ko n'ubu ngubu ikiri byo.
Hanyuma mu gusoza Filose, umuntu yavuga ko Idriss Deby asa nkaho asize amateka cyagase, nk'umuntu wabaye muri kiriya gihugu, nk'ikintu wumva abanyacadi benshi bazamwibukiraho ni nk'iki?
Idriss Deby muri iyi myaka n'umusirikare warwanye intambara nyinshi cyane kandi yakundaga kubisubiramo yuko yatanze imbaraga ze kugira ngo bohore iki gihugu. Igice kimwe yesi kirabyemera kiranabikunze cyane, yari n'umuyisilamu kandi igihugu kirimo abayisilamu batari bakeya, bazabimwibukiraho ko yagaruye agahenge n'umutekano mu myaka nabayeyo, mu gihe nabayo hari umutekano. Uwo mutekano uzaba kimwe mu byo bazamwibukiraho. Ariko mu mateka ye nanone ubukene bw'igihugu, ruswa mu gihugu nawe ubwo yigeze kuvugwa muri ruswa ya miliyoni ebyiri z'amadolari kuva mu Bushinwa mu myaka yashize kugira ngo atange isoko ryo gucukura ibitoro. Ibi byose ruswa, gutonesha n'ubukene mu gihugu, ibi byose nabyo birajya mu mateka ye asize mu gihugu.
Filosi, ndagushimiye cyane kubw'akanya uhaye Ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire.
Murakoze cyane Dikwema.
Umuryango w'abanyamakuru batagira umupaka, Reporters Without Borders, washyize Uburundi ku mwanya w'147 ku bihugu 180 biri ku rutonde rushya rwerekana uko ibihugu byubahirije uburenganzira bw'itangazamakuru. Raporo y'uwo muryango iheruka yari yashyize Uburundi ku mwanya w'160. Imiryango iharanira uburenganzira bw'abanyamakuru mu Burundi ntiyemeranya n'iyo raporo. Ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru.
Raporo y'ishami mpuzamakungu ry'abamenyeshamakuru batagira imbibe, Reporters Sans Frontières, yerekana ko muri rusange ubwigenge bwo kumenyesha amakuru bwasubiye inyuma ku mwaka uheze ku isi. RSF ribabazwa n'abamenyeshamakuru barenga 50 bishwe bari ku kazi canke bazira umwuga wabo. Ku Burundi, RSF risigura ko habaye utwigoro two kunagura umwuga wo kumenyesha amakuru. Uyu mwaka icyo gihugu cungutse ibibanza 13 kuko kiri ku kibanza cijana na 47, kandi ku mwaka uheze Uburundi bwari mu kibanza cijana na 60 kubihugi jana mirongo munani vyakozwe ko amatohoza. Arnaud Froger atwari gisata ca Afrika muri Reporter sans frontières yasiguriye Ijwi rya Amerika aho iyo ntambwe yavuye.
J'en veux pour preuve évidemment la libération et la grâce accordée aux quatre journalistes.
Atubwa mbere ningingo ya president kurekura no guwikigongwe abamenyesha makuru bane bikinyamakuru iwacu bari bamaze umwaka urenga bafungiye ubusa ugushaka kwa president ko kugurura maradio yugawe ndetse imwe muri zo Bonesha FM ikaba yaramaze kugurugwa igisata cikimenyesha makuru iwacu naco nyene caruguruwe ibiganiro byaratanguye kugira ngo amaradio mpaza makuru nka BBC n'Ijwi rya Amerika yugurugwe n'ibindi twizeye ko utwo twigoro tuzobananya kugira ngo abamenyesha makuru bakore bigenga
dans un environnement beaucoup plus serein beaucoup plus libre
naho biruko runene rw'amenyesha makuru IBJ iniyo Burundese des journalistes gwo sikoro bibona Alexandre Niyunge ko arongoje IBJ yabwiye Ijwi rya Amerika ko ahubwo ku rubuga ubwigenge bwasubiye inyuma cane
na gahengwe na kamwe jebe mbona umuntu yovuga kuko uwovuga ngo bishimikije ko haramenyesha makuru biwacu bari bafunzwe hama bakarekugwa uvyo vyoheza bishimwa ko abantu bari barenganijwe hama bagasubizwa mu gateka kabo umuntu yofata ngo ni ntambwe iteye imbere turavye naho twofatira ko radio Bonesha nayo yari yugawe hanyuma bakayirekura igasubira gukora nayo nyene nuko nyene kuko karakarenganya nta muntu rero yorenganya umuntu hama ngo bucaca avuga ngo rwango ibintu byagenze neza.
Iyi raporo irashimwa n'ubushikiranganje bwo kumenyesha makuru mu Burundi. Umukozi mukuru muri ubwo bushikiranganje yabwiye Ijwi rya Amerika ko iyo raporo yerekana neza ingendo ya leta yo kunagura imigenderanire n'icizere mu mwuga wo kumenyesha makuru. Yamara yanse kuduha Ijwi atubwira ko raporo ubwayo yivugira ukuri kuhari. Na sendika y'abamenyesha makuru mu Burundi yavutse mu mwaka uheze Burundian Journalist Alliance yashikirije kuri mikro y'Ijwi rya Amerika ko naho akiri agahaze uwo mwuga wateye imbere. Melchior Nicayenzi atwara iyo sendika.
Ntivyizanye kuko ari bikorwa bitari bike byakozwe na leta twovuga aho ngaho nk'ifungurwa y'abamenyesha makuru b'ikinyamakuru iwacu mu mpera z'umwaka w'2020 ariko naho bimeze ko tukavuga tuti harakwiye kandi yuko nani maradio ihora kwenda kugataka kubundi yosubira akugurugwa ndetse na maradio mva makungu atagise uburenganzira bwo kwenda kugataka kubundi kuvugira ko nayo ni bagasubira kaya uburenganzira agakora kuko ivyo bizo bikomeza ubwigenge ubwisanzure mu gwo kumenyesha amakuru.
Izo ntambamye zivugwa nabo bamenyesha makuru baserukira abandi Arnaud Froger atwari gisata cha Afrika muri RSF arazizi akabona ko zizogenda zivaho buke buke.
La question des médias suspendus et sanctionnés a réglé
kugurura maradio yose yugawe mu mwaka w'2015 abamenyesha makuru baringije na bahunze ubu bifuza gutaha guhagarika ubukozi bw'ikibi bukoregwa abamenyesha makuru nka Jean Bigirimana wa iwacu haize imyaka 5 atawuzi ngero giwe abategwa ubwoba n'ibindi. Ivyo byose bisaba ugushaka kwa politike kandi turatera intege umukuru w'igihugu mu nzira yafashe kugira habe ubwigenge koko bwo kumenyesha makuru.
Evariste Ndayishimiye a continué dans cette direction.
Mu karere ka Afrika y'ubuseruko Uburundi burimo RSF yerekana ko ubwigenge bwo kumenyesha makuru butateye imbere. U Rwanda rwarasubiye inyuma ikibanza kimwe buja ku kibanza cijana 56. Tanzania cagumye aho cahora mu kibanza cijana na 24. Ubuganda nabwo nyene bwagumye aho bwahora ku kibanza cijana na 25. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.
Abayoboye amwe mu makipe y'umupira w'amaguru akomeye ku mugabane w'Uburayi batangije irushanwa ryiswe European Super League. Bavuga ko rizafasha kwerekana uwo mukino ku rwego ruhanitse. Abanenga icyo cyifuzo ariko bavuga ko iryo rushanwa rizica umwimerere w'umukino w'umupira n'andi marushanwa yarasanzweho. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yavuganye mu kanya na Steve Derek Ndizeye, uyu akaba ari umunyamakuru ukurikiranira hafi imikino uri mu gihugu cya Suède, ndetse na Ale David Dushime, umunyamakuru w'imikino ukorera Radio Destiny i Bujumbura mu Burundi. Duhereye kuri Steve Derek Ndizeye aravuga uko yakiriye ishingwa ry'iryo rushanwa.
murakoze cyane kumbaza kino kibazo nibaza yuko cyaje kirurumbisha abakunzi b'umupira w'amaguru ku isi yose naho gushika kuri no saha cyabakiyemo imice ibiri kuko harabashigikiye iyo ngingo y'iyo migwi 12 gushika no munsi yipfuza iyo Super League hakaba nabandi bari kontra cyangwa biyamiriza iyo ngingo iyo migwi nibaza yuko iyi ari ngwano y'amafaranga mu bijyanye n'umupira w'amaguru ariko kandi nomenyesha abariko baratwumviriza uko iyi ngingo n'umugambi warumaze imyaka uriko urigwa mbere n'ishyaka ry'umupira w'amaguru Iburaya UEFA yarimaze kuganirizwa mu bijyanye n'iyo Super League naho bari bakiriko barabyiga ahubwo bashaka no guhinyanyura ibijyanye n'ingene iganwa rya Ligue des Champions ritunganije ariko rero ndibaza yuko ibintu nk'ibyo byuko abaruta abandi babagira ko hejuru ndibaza yuko bitari bikwiye kuvugwa mu ngingo na cyane cyane mu mupira w'amaguru nibaza yuko ari ingingo yo kubanza kumbure ababijejwe bakicara bakaraba ineza n'inabi yabyo bagahiteza bagashira ibintu uhamwe bijanye n'ineza y'umupira w'amaguru muri rusange.
Nawe dushime Alain Devi muri make iyo ngingo uyibona gute wayakiye gute?
Mama urukora uyu munsi football arigeze nitwovuga yuko ngo ni football gusa izo wanavuga akanyamuneza cyane umunezero mu masitade gusa kubijyanye n'uvuga n'abarorezi ariko yamaze kwitwa n'uvuga ifisi yindi hangiro basi benshi baranagita mu food business donc ni ikintu kirimo amahera menshi uyu munsi. Uyu munsi tubonye ekipe tubona n'uvuga sur le plan sportif seulement tuza kubona n'uvuga mu rundi rwego kubijyanye n'amahera rero ivyo vyatanguriye rya rukura raba 2009 igihe n'uvuga Florentino Perez bamutoye gusubira kubona n'uvuga umusosiyo saje imbere muri Real Madrid niwe yatanguje n'uvuga icyo cyiyumviro aho ubona neza yuko mu migambi yiwe nitwovuga ngo ama ekipe n'amahera yari afise ariko rukura raba iyo myaka hariho n'uvuga FA urona neza ama ekipe yayo avec les droits TV cyane uruhusha gukwerekana n'uvuga amasanamu y'igikino cy'umwongereza ama ekipe yaragira rongano uvuga amahera agiye atandukanye menshi wanashima ku makipe amwe amagatemeta n'uvuga kuza kugura n'uvuga umukinyi mugabo twibukanye neza kwanza n'uvuga crise ya 2008 yahaciye kuko crise ya 2008 turibuka n'uvuga assurance n'uvuga umugwa Manchester United yambara AEG n'assurance américaine donc ubijyanye n'uvuga nifasha n'uvuga ibijyanye n'ubutunzi n'uvuga sponsoring n'uvuga ekipe ya Manchester United yambaye byanatumye mu nyuma ekipe ya Manchester United igabanuka ku bijyanye n'ubutunzi batuma banagurisha n'umukinnyi wabo Cristiano Ronaldo bamugurisha muri Espagne donc ivyo rero uyu munsi uri kuraraba ni football y'Iburaya avec n'uvuga n'iki gihe cya pandemie cyangwa iki gihe cy'ikiza cya coronavirus cyamaze kuba kihaza kikiyensara ama ekipe menshi turazi neza yuko menshi yinjiza bitanye n'ama publicite ama yandi ma ekipe nayo akinjiza na billetterie urumva niwe y'amahera n'uvuga bakura mu masitade munsi n'abafana binjira mu masitade donc ivyo rero biriko biratuma uyu munsi ama ekipe menshi barahavye n'uvuga kurupe cyangwa urugero bari bariko uyu munsi kubijyanye n'amafaranga ariko aragabanuka gose hanyuma les équipes comme le Real Madrid n'ama ekipe tukunze kubona n'uvuga akoresha amahera menshi kugira ashike n'uvuga ku objectif yabo donc urukora neza uyu munsi iya de club frappé par n'uvuga iyi pandemie yashoboye kuhaza niko biratuma n'uvuga uyu munsi batari ko bararegenera amaroveni bari basanzwe bafise
ku bwanyu n'amafaranga niyatumye basira iryo higanwa
cyacu aspect footballistique.
Urakoze tugaruke kuri wewe Steve Derrick nihe ngaruka ubona bizogira ku mupira w'amaguru na cyane cyane ku mahiganwa yarasanzwe hari haba ku rwego rw'amashampiyona Iburaya canke muri Champions League
ngaruka yoyo itegerezwa kuba mbi kuko uravye imigwi 12 ku migwi yose kumbure yarisanzwe ikina amahiganwa ya Champions League canke ya Europa League ndibaza yuko ari migwi mike cyane kandi igitangaje nuko iyo migwi nyene yari mu migwi novuga mikuru ikuriye iyindi ariyo migwi ikunda kugwanira ibikombe iyo migwi rero yahagurutse kubera ikahanini ni kubera bamaze kubona yuko ishyamo ry'umupira w'amaguru Iburaya UEFA ritunganya amahiganwa kandi rifise n'amafaranga menshi rikinjiza amafaranga menshi ariko ugasanga n'imigwi ikina iryo higanwa n'iyitwaye iryo higanwa rya Champions League ihabwa amafaranga bamaze kwita intica ntikize gushika uno munsi ndibaza rero yuko uko biri kose ni ukurindira bikamenyekana koko yuko iryo higanwa koko rizoba cyangwa ritazoba kuko ari nkamwe ribaye ubu tubanze kumva ibiriko biravugwa na UEFA yuko imigwi ikina ikiva mu mahiganwa y'ibihugu basanzwe babamwo ikava mu mahiganwa ya Buraya ya Euro bakava mu mahiganwa y'igikombe cy'isi yose ndibaza yuko ibyo bitegerezwa kugana ingaruka mbi cyane ku bakunzi b'umupira w'amaguru no ku mahiganwa kuko sinibaza yuko hari uwo subira kuraba nk'igano ryo mu Bwongereza ribuzemwo imigwi itandatu iri muri Super League cyangwa b'Ubutaliyano babuze mu migwi itatu ikomeye cyane, La Liga babuze za Barcelona, Real Madrid na Atletico Madrid, sinibaze yuko ari uwosubira kuri ayo mahiganwa. Eka mbere na Champions League mbere ya UEFA, sinibaze yuko ari uwosubira kuyiraba iyo migwi ikomeye iri kwikina irindi higanwa ryayo ku ruhande. Ibyo ndibaza rero yuko ari ingaruka mbi ikomeye cyane, ariko ndibaza yuko biracyari bishasha kumbure uko biri kose mu minsi mike cyane harashobora kudomenyekana zozi imbere y'iyo ngingo ya Super League yuko izohaba cyangwa itazohaba.
Nawe Alain Davy, kuba UEFA na FIFA ziriko zigabisha gufatira ibihano abakinyi, abakinyi ntibazo babaguye mu mporero ko na bubasha bafise bwo guhindura ibintu, ikibazo ntico bakura ama club n'abayatwara abo batanguje iryo higano.
Parce que c'est direct. D'ailleurs, foot business uyu munsi. Abarongoye imigwi ntibagerageza kutanga novuga kanovera ku mupira w'amaguru. Bo babona novuga ikinjira mu mifuko cyangwa ikinjira mu kigega cya club. Rero uyu munsi uri kuraraba FIFA mu gihe yo vyivangamo gose. Parce que uri kuraraba amategeko cyangwa uburyo batanguye. Buriya tuziko turavuga FIFA, FIFA nayo ubwayo ndabibutse neza ko gambere mu mwaka w'2018 novuga ku mwaka wa kabiri cyane FIFA nayo amaze kujya novuga ku burongozi neza bwa FIFA bahise kuba bamutora. Turuka neza ariko ntiyagomba kreye, ariko ntiyagomba shireho kitwa European Premier League. Donc cyari cyari cyo kuzana uvuga imigwi igihe itandukanye mu mariga giye atandukanye. Donc sous forme ya Champions League mugabo mu migwi novuga mu mama ikipe 18. Rero uyu munsi uri kuraraba FIFA uburyo bwayo uri kuraraba novuga ukuntu novuga UEFA yamaze kubihaguruka, hashobora kubaho novuga impact surtout ku bakinyi kuko ni bose sont les acteurs directs. CAF uyu munsi yamaze kubivuga yuko c'est un organe iri muri FIFA ivuze ati je umukinyi azo participe muri Super League ntazoza novuga gukina la compétition internationale. Urumva CAF irabikoze, UEFA irabikoze, CONMEBOL irabikoze, CONCACAF irabikoze, voilà uraza gusanga novuga abakinyi ari bo ariko baraba victime gusumba uburyo ubwabo novuga le propriétaire ba my club ya wasanzwe baba kinamo uko babibona. Mbwa kimwe gusa umuntu ashobora kuvuga ngahanye no kuri uyu munsi le propriétaire cyangwa le fondateur y'i Super League ils sont en position de force bahagaze novuga mu kibazo cyiza kugira bashobore kudejwa tu donc byose bihari. Rero turuko turaje mu yindi era cyangwa turuko turaje mu yindi siècle, turuko turaje ahandi hantu ku rundi rugezi rwa football aho cy'amahera kiriko gifatiyo hejuru.
Nawe Steve Derrick, president abona wa UEFA ya sabye bene ama club yinjiye muri iryo higanwa rya Super League ngo kugaruka ku ngingo bafashe nabo uko tubibona gushika ubu umenga nta migambi babifitiye ibintu bizoja mu masentare bigiye mu masentare bizofata igihe kingana iki.
Ibada yuko bizorinda no gushika mu masentare kuko uravye amashirahamwe yakomeye cyane nka UEFA niyo iri kwirafata ingingo zikomeye kandi biboneka yuko abarongoye UEFA banashavuye cyane kubera iyo ngingo, iyo ngingo bari bayizi. Hanyuma kandi abo bagabo abo ba initiative ba Super League baraza amategeko, nicyo gituma gushika uno munsi bariko barihagararako bakavuga bati uko biri kose amategeko ya UEFA amategeko ya FIFA nta na hamwe abuda umukinyi akinira club kujya gukinira igihugu cyiwe, bisigura yuko unabyumvise biranumvikana. Ariko rero ikibazo no kumenya iyo Super League izohaba nta izohaba. Icyo kigaragara nuko iyo Super League ni projet yayimaze imyaka iriko iringwa kandi na UEFA yanyiyizi ahubwo yari nayitinya. Ibyo rero ibyabaye ku munsi w'Imana mu ijoro nibaza yuko ari igihute cyamenetse kuko bariko baranashyira pression kuyishyiramo UEFA kuko kuri uyu wa mbere bari banafite inama yo kwemeza amategeko na formashate ya Champions League azotangura mu 2024. Ibyo rero UEFA yabikoreye ko kirese yuko hari n'aho bahurije kongerekana kandi n'iminsi bahora bakina mu ndwi hagati izokongerekana ni kuwa kabiri, kuwa gatatu no kuwa kane, ani nayo minsi bagize Super League bashimiye kuza mu ryabo ridoza rimakunze guhapfa.
Bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira:
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno i Bunagana ku murongo wa FM 99.7
Radio Ngoma ya Mani yo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8.
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4.
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9 n'ibice 0.
Nako kwadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumviganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.8 n'ibice 9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru.
Shuti muduteza matwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha. Ndabashimira ko mwahisemo gukurikira Ijwi rya Amerika. Shimira na bagenzi banje bamfashije gutegura aya makuru. Washize hamwe aya majwi ni Fatuma Limasi Karala. Amakuru yarahagarariwe na Frederic Nkundikije, naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Edi Rwema wabafashije kuyakurikira. Mbasezeyeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.